Turashimye ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninina Hazwe igisirikare cha Congo FARDC n'abarwanyi ba M23 basubiye gutana mu mitwe abanyagihugu bahunga barahangayitse ahamye Amerika muri make umuntu yitwaje inkoho yarayishe batanu akomeretsa 18 turabigaruka ko Twitter nayo yasubije urubuga Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yano makuru se duce ku masonga ni mukanyi sase muri hafi y'amaradio yanyu Eka makuru yacu tuyahere muyo mutekana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batanu barebaguye mu gitero cagabwe mu nzu y'ubutambiro y'abakundana bahuje igitsina mu gisagara cha Colorado Springs akiri muri Leta ya Colorado iri mu burengero bwa Amerika 18 nibo bakomereke muri ico gitero c'inkoho igipolisi cha Colorado cavuze ko cataye muri yomi ukekwa kuba yakigaviye cemeje ko nawe yakomeretse kandi ariko aravugwa n'icigeze kivuga yamara icamutumye kurasa inzu y'ubunwero yatewe iremaga kwihuriramwo abakundana bahuje ibitsina mu itangazo yasohoye yavuze ko ibabajwe nabibasiye abo yise abantu bayo Amuri Amerika n'abice ku masonga nkitangura Elon Musk umutunzi aheruka kugura urubuga rwa Twitter yasubije kuri urwo rubuga Donald Trump yahoze ari president wa Amerika Twitter yari yahagaritse urubuga rwa Trump mu kwambere ko mu 2021 inyuma yaho abayoboke biwe bagazi igitero ku ngoro y'inamashinga amateka ya Amerika umunsi bagabico gitero niwo munsi Congress ya Amerika yari mu bikorwa byo kwemeza intsinzi ya Joe Biden ka president wa Amerika Elon Musk agarukanye Trump kuri Twitter inyuma yuko z'abantu niba bashigikiye ko Trump agaruka kuri urwo rubuga canke atogaruka abishuye bice ku rubuga rwiwe rwa Twitter bavuga ego batsinze abavuze oya ku majwi 51 n'uduc'umunani ku ijana hifashishije amajambo yo mu kiratini Musk yaciye yandika ati abanyagihugu bararivumereye ico umunyagihugu ashaka ico Imana ishaka kandi ninacikora urubuga rwa Twitter ya Trump naho rwagarutse naco aragwandika ko ubutumwa bwa nyuma buriko nubwo mu kwambere ko mu 2021 aho yanditse avuga ko atazoja guherekanya ubutegetsi na Joe Biden ntibiramenyekana nimba Trump azosubira gukoresha urubuga rwa Twitter imbere yuko avana kuri urwo rubuga ariko yari yarigeze kuvuga ko aramutse aruvanywe ko atorugaruka ko naho yorusubizwa kuva Musk agura urubuga rwa Twitter rurimo ibibazo bitandukanye yashitse yirukana abakozi bari bafite amasezerano ntabanduka bagera ku 175,000 n'abandi batazi igitigiri bakura ku masezerano y'igicamunsi hagataho urubuga rwa Facebook mu kwambere niho nago ruzokwihweza nimba gusubira guha uburenganzira Trump bwo kuruza ko Instagram nayo yaramuhagaritse co kimwe na YouTube ariko Instagram na YouTube ntibiravuga nimba byifuza kuzomugaruka kana mu minsi iri imbere. Ano makuru yose abagezeho ku jugi ya Amerika n'andi mushaka kongera kurasanga kuri wezi 3 akaburungu radio @vewa akaburungu.com adresse ya YouTube ya True Instagram na Facebook ni vewa radio ya Chumkanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu by'umutekano ingabo za leta ya Congo n'abarwanyi ba M23 basubiye gutana mu mitwe bagwaniye ahitwa Kibumba hafi igisagara cha Goma ubuzima bubi abahunga babayemwo buriko butuma hari abapfa babiri barimwo uruhinja barayibishwe n'imbeho mu gihugu cy'u Burundi umukuru n'amashinga amateka yagiriza umuhuza w'abarundi ariko asozera mabanga Edouard Nduwimana kuba yaranse kuja mu n'amashinga amateka gutanga icegeranyo cha nyuma cyo gusozera imirimo Daniel Gelas Ndabirabe ayifata nk'agasuzuguro Edouard Nduwimana we asigura ko ibwirizwa nshingiro ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashinga amateka ahubwo bimusaba kurungikira rapport ibiro vy'urwo rwego ndi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza
Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse n'amashinga amateka y'u Burundi yashimye kubwira izo byagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uje mu mabanga y'umuhuza w'abarundi hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'abarundi mushasha yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanakujije kwereka abashinga amateka icegeranyo cya nyuma Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashinga amateka ababwira kutamubaza cyabiteye
nimutuhavemo bimbatse Njyewe ndababwira ikintu kimwe ko mwavuye mu kibazo. Ntimuze mu kibazo. Murabona itariki tugezemo, umuntu Usman yari asanzwe. nkuko bya bisanzwe bikorwa murabona ko ataje gupresenta raporo yiyo kandi ibihe byarahitse nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo ubundi ateza kuza hano agati kupresenta raporo ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko abishobora kuzomugora kudaza kuduha raporo ariko imbere yo kw'icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kwa presenta raporo koko icumi kwa raheze nacabaye kwira tuje mu buruhuko
umukuru na mashinga mateka afata nyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro
sinzi byamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoruti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebye twabike kwa du presenta yaje rimwe u presenta raporo rimwe c'était a rapport d'étape a moment donné none ubu nayo kimunaniye ni yibyo rero nimuze mumbaza ati none ko tutamubonye tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma reka
abamenyesha makuru Daniel Gerard Ndabira bavuga Edouard Nduwimana yabakoranije kuwa 15 ukwezi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 iheze
ubwo bumuhuza witumwe n'abenegihugu bo mu gihugu cyose mu 1999 1993 ari mu madosiye 1998 1999 muri ayo madosiye amadosiye 1996 twasanze ashobora kwakirwa amadosiye 1592 ntiyakiriwe kubera ingo twabaza gusigurira abenegihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye 1988 niyo ariko arigwa amadosiye akaba yarasozerewe
Lamwe mwiti urugwego rw'umuhuza bararugaya abana bo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushire burengera
Atwebwe twabuze abacu ku 35 ntacho turabona umuhuza atumari kuko ni byacu biri cyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ugiye cyuvuze cyose ngabo ngo nibwo ari bwa bwo kurumba nta ndijambo dufite twebwe nkubugiye ndiko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeza amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundona ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiye ko rero apare abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo bayimunze go za leta saba mugabo mu bene gihugu ntawe ndabona avuga ati kigenda gihabwe muhuza
je umuhuza n'acha ndacumva ko bamushiraho twumva kumenga arafisi cazofasha mu gihugu nk'amatata ari karabanki z'inzego za nk'ayo bantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo nico narinze ko bamushiriye ariko ntacho mbona kitambuka n'acho mvavu yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushizeho hari muhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu nimesha amase n'amatata ariho mu ngi watu mazo ni muravye mu bushoho ibarajyaraguye abantu bararengana utacamira
kuruga gwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshinga amateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo yongera ko kwatanga ingo cyangwa itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icyegeranyo cyo guheza manda yabyanditse yishura ibiro by'inama nshinga amateka byari byashyize kuri urwo rubuga nyene yagereranyije ibyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakonge bakaba abanywanyi ba CNDD FDD umugambo uri ku butegetsi ikindi bahuriye ko ni ukutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho uwa mbere ari umuhutu yahoze ari intwazangabo muri CNDD FDD ukiri umuhari w'inyeshyamba wa kabiri nawe akaba umututsi w'umusivile yize amategeko ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ukwezi hatowe umuhuza w'abarundi mushasha Emile Constantine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere agejwe ayo mabanga Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Elo juri kanezura kenuye, dusuwe mwenye Republika Demokrasia ya Kongo ariko ubu mu gisata c'impunzi. Ubuzima bandanya kugorana ku barimyi bo mu ikambi ya Murongwe iri mu ruseruko bitewe n'uko kuva mu kwezi kw'icenda gushika uyu munsi atamvura iragwa mu mirima yabo. Vedaste Ngabo atubandaniriza ino nkuru.
Aba bahinzi bayinga Kaseke, Mbreadra, Karongwe na Katanga bavuga iko imwe mu mirima yabo y'ibigori, ibishimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa.
Kubera izuba rya bayenda serikaka cyane imirima yose yononekaye, nta kintu na kimwe tugikora. Hamwe rero n'ubuvyo izuba ryo bandanye tubona ko dushobora gufira mu bana kwe.
Michel Kabongo Bongo n'umwizi wo mu kambi ya Mulongo yari afite umurima yitwa Kaseke, avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko.
Ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura, kubera twe ngaho Mulongo wacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi, ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu. Ikigozi cy'ibiharage twaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu, ubu nabyo kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu. Umuceri twahora tugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu, ariko ubu twaba tugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Turabona ko hari ibibazo, ni ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo A, mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituka.
Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka. Ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni.
Iyo mfashanya hazeri iza ikebye igikebye rero tuca mu gihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa, ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye, tuca dukoresha kuza turajya amadeni. Hari igihe ugenda nko ku mukongomani afite amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugatsoca umwungukira, nimba guha ibihumbi icumi icumuha cumi na bitanu. Aya mafaranga rero niyo uca uzurahereza abana kugira ngo bajye.
Nahimana Matiyasi n'umwe mu bahinzi b'intangarugero wo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye.
Nk'akarorero je nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori, mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose twarahombye, turahombye bikomeye. Nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku bihumbi mirongo ibiri, hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri tukaca tuyirimisha ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu, ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana n'itanu. Ni ukuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage byarumye byose byumiye rimwe.
Gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi baho bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'ihinga cyatangira, abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Buvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe. Bedasenga ngo ijwi rya Amerika
ya Kongo turarikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi,
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika tubandanirize kwa kino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Monsieur,
où vas-tu wewe?
Bito de huko bien, huko sawa kweli?
Je sais bien kweba.
Depuis ça tulitokea, tulianza nawe yasema hata kanina hata kama ya kweli. Boka waidangu mkombo taxi mnakuwa ambiance ya bien sana me. Wewe vraiment si wewe kama unakuwa nini?
Shofi mva, mhamaro rwose wenza mu rumuni.
Sawa, basi na respect show yako. Mami tali mwanga bote nazuwa musolo Anata kina yande
usili Hati kujo vili mjiwa gose ndabiyumba jengu mba naruka Nabanyabu gwenjewe ndamazira Ubuni na akabayi mgoe ronga kuzugibura Eche mazuku sikina wanyiba ashe kujera no kumopaka ni mwana ngonsumili watu Taranda
Mama ee Bote buku wali kufani juku wana basirikia paka pali
Bona sawa ubo nuhundi muraba na manyabu go Mbebele kani Haruko sa mungu wangu wafuchu wakaza kani ya kuye jela kuweko jie kumupaka kani bje utiru
Sita enda tena
Hala?
Unendelea tunatutuka na vilo na tumenase Pukwa? Kwanza anotoke onde taftengine taksi Misi kutana enda njia mwanawe
Mbe muta njeza onji iji? Sina kuhifiasi?
Ulinipa jua kukubewa Na hiku wapana kunitukana unasikia eh? Kwanza usha ni menase ya sata niua eh? Maake usha ni mankele spisi sana kabisa Njia vile sita enda tena nawe Toka tu eh? Toka!
Basi reka tukembe dutuze Sophie sibyo wanyemera none no se basi tugakomeza urugendo giye kureba umugore wange rwose wafunzwe n'abakozi bo kumupaka ku vejo baramufunze
namwe ni same mese kabiso ni same meye yapashe tumona kuna manke batu respect
ariko se Sophie tumugije kuri pe nizere ko nawo dakana kabanyabugo aho bava bakagera bose bakunda rusuka cyane cyane barabakora kumupaka
Monsieur, mina kuelewa sana kabisa mina kusikia. Mina jua kama nakumbuka byako meili haiko rezo ya kututukana shehe bote.
Wabugiche sako na oro munyabuko. Icyo nzi nuko nawo bizi kwa abanyabugure cyo kubari n'abantu babagome. Hari abantu banga abanyamahanga. Usanga ari abantu binjije baraho gusa nk'umugore wanje bafunze guherejo. Suko muhotera.
Bo ungoye basi tukishafika pale, samo dafuko na yua, ndebili pitikanaka.
Ndabizi neza kuba bikoze babigambire kuko adakomoke buko. Umugore wanje amaze imyaka akora ubucuruzi bwambukiranye imipaka. Baramuzi neza. Nakwibeshya kwa
Okay, Monsieur tunafika kuposta duane hapa.
Barambora tu. Nda bamara.
Eh, Monsieur ngoya kwanza, jikalime kwanza. Usipinga tafanye lerere, pardon kabisa.
Eh. Chofe, nyamarusha aswa mfata rugo suka mbuza kuja guhangana na baraba polisi. Mkwa nje wende barangiza ta, mbuza nyamar.
Wende basi wende. Uwanja kuole polisi meko pembeni ya dirisha pale.
Ewa, tata we, mbukona ila mbuo nye, kamba yope, yumpichi nyamu humuro.
Asuruko na daba masakre, anjia pale basi.
Jose na bifujia ya chofe, wameye ta.
Kiko sana sabu vrema. Mwani kusaidia.
Imanishe, mneno na haraji.
Mina ta kusaidia tu kitu kimwanda, konisha tu biru. Kwa msa utenda juliza bingini Unaona ule, ule mama mwiko natokea kule
Unamwe Ule mungwari wanji Mwari mwrikuye we Shari Shari we
Hey Shari wanji Dewa ate kundo Ndajiwa hewa nuku kumwan Damu sana wane no
Yo Shari Ubomarambo nye majirubo wane tabakure kura renu Kukwe njewe chine nje kukwa Nari kuba hindu nizabozi Umunye muhumuro waramu zariko Hariko ni mimbu zano vundi no kuja kuba haga sopo Watazo nja kuchiniza kukufunga Shari Nejeza katu wanda zungwe
Shari Ziri Niche na munu ya botet
Musa kuchiba kufunzi zoro yos
Eee Nani vizi wabuga Yewe na wakosa narimu wafiste Nuhu wapubare ingani
Mwichi
Kuzara hivi nchiki Na wudi munu yu nofi agiri za tari jeje njena
Mwichi zukute sekani
Yewe na hapza angu mwena zifi
Yewe angu mga sego mbabi kwebje
Uya yu zara hivi fiste Tosi zara tai gara nini za akira
Ye baba we
Uru mba bina hapza kuhu Mazimi nisi nisada changa anya Koba amenyeri banzi Nina changa baramenya wachiba ndika dengane Atati bazo bane none nta muntu numwe yemerewe kurengana ngaha anya dafite ibyango ngo abikwiye
tata we nuko byagenze mbaba natubanga hano naga
bayi
ariko cyo mu modoka tugende rwose ariko bushiri tutafunga inzira zindi modoka zishaka gutambuka ariko
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru kwa saa 12 na 20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'Amerika
Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva Kuri iyo mpamvu tubabasaba kutugeza amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
akwenye nunga duche du sezira makuru tukwa tuwa fiti yomika nukanya dushi mira bagi zuhara wose nguwa tegulu yongira wa shikire kuri mikro marikumana joe diana nina hazwe wiganiro na makuru vya kano kanya vya shizwe hamwe na venue stashini imana tukwe sefizi na jawa jenzwa kutuliki mandye tuliku za lupandanya kura ni kwa ahadja kwa za kwa tukwe
Ya mama ze kuko ya twigeretse ikaduhe ikaza kerekeza mu rugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana Mahoro na kumupa kipe kucheka vizuri Sijizwa mbyeyi kwatu sijizwa wowe wa hali wangu ume Nivyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani Sinyizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi Tukwigiraho kubabarira no kwiyumvanya byo Nta mahoro twagira nta butabera bushoboka Tari kumwe na umana nukuhi Jiri dina umonya omape Ya mamazu Mubarime mubano Jima kazuru kuno nineza Jumarako Nini mnyaka ishize kizia yakoze uo mwimo wayo Mubira shetu mutu uzo nichesha mizuru Sijizwa mubyeyi watu sijizwa wowe wa hali wangu ume Nivyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani Sinyizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi Tukwigiraho kubabarira no kwiyumvanya byo Nta mahoro twagira nta butabera bushoboka Tutari kumwe na umana y'ukuri Nta mahoro twagira nta butabera bushoboka Tutari kumwe na umana y'ukuri
Amahoro Amahoro